Domitiano Ndayizeye yahoze atwara Burundi yabwiye Muhoza kwa karere kokora ibishoboka byose kugira ngo abakuru b'ibihugu bakare ka Afrika y'ubuseruko bagondoze mugenzi wabo Perezida Nkurunziza atwara Burundi gitaba ibiganiro. Ndayizeye amenyesha ko yoba ari intambwe ikomeye kandi ko intumwa z'umukuru w'igihugu zovuga uko ibintu byifashe atacu zinyegeje
igihe leta yoze kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi ziyuko hari ngorane cyo gihe two kwicara natuvugishanye ukuri kandi dushaka inyisho bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasoze kintahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye igikuru nuko bavyumva nkuko tubyumva nabo nyene bakaba bafise intumbero yuko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzi jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo nta ushobora kubihakana na jewe ndabifata gutyo.
Umuhoza mu matati y'Abarundi Benjamin Mukapa ku rutonde afise nuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriwe ko nabegwa na matati bose. Serivisi ntibantunganya nawe ni yahoza atwara u Burundi afise icizere ko habayemo ugushaka ibiganiro byo mara umwanya muto
ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenerwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo ngubu nyene abarundi akazavuba barari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
iyo ngingo yaba nkigiye
iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iribwirizwa nshingiro aya masezerano yarusha ntawe yanyiganyiza leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo leta umurimo wayo no gukora ivyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD tukatuzi yuko leta utamuri ku mukuru w'igihugu ari mu CNDD-FDD ukamenya yuko abenshi mu bashikiranganje ari CNDD-FDD abenshi mu bashinga amateka makenguza amateka mu babura mata ari ba mustandere CNDD-FDD twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati cyangwa umugambwe vasha intumbero nkiye umugambwe ufashe intumbero nkiyo rero sibwo ningenye abo muri leta batoca bayije inyuma
kukibazo cyo gutabukana impunzi no guhagarika ubwicanyi wahoze ari perezida Ndayizeye abona ko hakiri byinshi byo gukogwa
mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1972 twarahunze ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose ni mutaje ntitwatashe nagiye gutaheza imyaka 20 kuko jewe mba mu Burundi ariko se kuvuga yuko norohewe hariho abandi bene wacu bene data baba hanze bawe nabo nyene ntiborohewe bwa kabiri mu Burundi hari habapfuye abicwa kugeza uno munsi none nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma gahunga uno mubwira ngo tare
mugenzi we ntibantunganya aheruka gutahuka avuye mu gihugu c'Ububirigi naho avuga ko atari yahonze amenyesha ko hamwe hoba icuka ciza impunzi zonyene zo kwibwiriza gutaha
bwa mbere ndaguhakadije sinahungutse kutari nahunze naragenshika mu Bubirigi hanyuma polisi bambwira ngo pasiporo yanje barayibye mugabo inyuma warabona koko kubivuze je nafashe ingingo yo gusubira mu Burundi naho ivyo bazo byari biriho abarundi benshi barifuza gusubira mu gihugu cabo mugabo imitima ikabwo nanwa bakagira bati mbendo niratworohera byo tworohera nico gituma mvuga nti twebwe turanya politike dutuzo fata igingo ziborohereza iyo abantu bahunze kuri kibazo cha politike bahunguka iyo bagize bati cha kizo twakirongera imuti naho torinda kuza kwashwabura bwo ngende busanga ahubwo barakurengera ukabona baje gura
niyi nimegwi y'abanyapolitike yashikirije aho ihagaze kugira amahoro aboneke mu Burundi kuri uyu wa mongo ari wo munsi wa nyuma w'ibiganiro bitekanirwe ko haboneka ugwandiko rw'imfata kibanza rw'ibizo bavyumvikanywe ko Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.